Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kurushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu vewa.com. Iyi ni kibanza cyacu cha internet. Mukanya murakurikira ikiganiro muri sanga yamara twashaka guhera ku makuru ariko yerekeye ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Pierre Clave niyo nkuru tumufise muri umwanya ariko tukuro turamurondera ku telefone kugira atubwire kugene ivyo biganiro byahirahejwe mukanya rero gatoyi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mugenzi wacu rero Pierre Clave niyo nkuru yakurikiranye iherahezwa ry'ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye no munsi wa mbere yarusha muri Tanzania. Turamunose ku murongo wa telefone wiwe Pierre Clave.
Mwiriwe neza.
Ivyo biganiro byarangiye gute?
Ibiganiro bejeje kurangira mu kanya byarangiye nko mu masaha 6:30. Byarangiye muhuza amatasi y'abarundi Benjamin Mukapa ababwiye ko arangije akazi kiwe kandi ko yibaza yuko yari yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo amatati mu Burundi ahere naho atabishitse ko akaba yavuze ko rero agiye guha icegeranyo umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni ariwe muhuza mukuru hamwe n'inama y'abakuru b'igihugu. Twamubaje ko ashobora kuzobananya n'umuhuza nawe atubwira yuko atabizi neza ariko ko yifuza kurangiriza akazi kiwe ngaha ariko reba atavugana na leta bose bari ngabo bavuze bati umuhuza aratanze imihoho nyabuna ubumwe bwa Afrika dutabaze muduhe uwundi muhuza ashobora kudufasha gutorera umuti amatata hari mu gihugu.
Avuze rero ko arangije abantu bibaza ko ari kihe kizokwirikira.
Avuze ko arangije abanyapolitike bari hano bavuze bati nyabuna umuhuza atanze imihoho hasigaye ko turonka abandi bahuza bashasha ari nacyo basabye ku bumwe bwa Afurika bwogerageza bukabafasha. Igikurikira ni uko umuhuza atanga icyegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yimirije mu mpera z'ukwezi kw'11 ari kumwe n'umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Urakoze udukurikirane hafi iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere uraza kuduha idonido yari mugenzi wacu Pierre Clave niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania. Urero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'ibihugu by'Iburaya warabandanije ibihano bafatiye Burundi gushika ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uza w'2019. Iyo ngingo yafashwe ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Ibyo bihano birimwo kuziririza Abarundi bane gutembera mu karere k'umuryango w'ibihugu by'Iburaya, birimwo kandi gufata amatungo yabo Barundi bane, ibikorwa byabo bivugwa ko bigeramiye demokrasi kandi ari intambamyi mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Ivyo bikogwa birimwo ubwicanyi, gukandamiza abanyagihugu n'uko kokeza ubwicanyi n'ukundi guhonyanga bikomeye agateka ka muntu. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya umenyesha ko kubera atacahindutse kubijanye n'abo bantu bane begwa, niyo ngingo vyatumye ugo rwego rubandanya ibihano rwafatiye Burundi. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ubandanya kugira impungenge zikomeye ku kugena ibyerekeye agateka ka muntu mu Burundi vyifashe. Uwo muryango uvuga ko bigiramira ugusubiza hamwe kw'Abarundi amahoro n'ubutungane. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ushimikira cyane cyane ku bwicanyi ndengerabutungane no guhagarika abantu mu buryo udakurikije amategeko bibandanya mu Burundi. Kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu Burundi, umuryango w'ibihugu by'Iburaya wamenyesheje ko ibiganiro bishikana kukumvikana hagati y'abanyepolitike hisunzwe amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 nibwirizwa shingiro, ariyo nzira yonyene izoshikana ku nyishu y'ibibazo bya politiki ku nyungu y'Abarundi bose. Ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya y'ukubandanya ibihano wafatiye Burundi bibaye mu gihe leta Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi. Ivyo biganiro bikaba byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania, bibaye kandi mu gihe leta Burundi yahagaritse ibikorwa by'amashirahamwe y'abagira neza y'abanyamahanga akorera mu Burundi. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Faustin Kumana yoboye ishirahamwe Parsem rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira abashike ku iterambere rirama ari Ibujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Innocent Bano, umuhinga mu vya politiki ari i Bruxelles mu Bubiligi. Ndabaramukije batumire.
Mahoro.
Dutangurire kuri ibi biganiro vyahuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania vyarangiye uno munsi kuwa mbere, aho mumenyesha makuru wacu Pierre Claver yaduhaye idonido yatubwiye uko byagenze. Ntangurire kuri wewe Faustin, wumvirije iyo nkuru ko Mkapa yavuze ko arangije akazi kiwe kwa zoha icegeranyo mu Museveni asanzwe ari umuhuza mukuru, mwavyakiye gute?
Nibaza katwe ko umuntu yo vyatwavyakiranye nyene uyu mubabara, kuko urumva igikorwa catanguwe co kuzanira amahoro Burundi, co kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, ico bita cohesion nationale mu gihugu, kuko vyo n'ibintu vya mbere ngombwa kugira igihugu gishobora no gushikira iterambere cifuza, na cane cane ko n'ivy'ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cacu. Urumva rero ntaho reka kugira umwabara agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase abarangoye bari binyini banyitaje ko ndavyifuza arabyihugwa cyane rese ndakirangije. Ubwa mbere hoho abahomba ni twebwe abarundi nyene cyo kitwa ibabaje, kuko wewe urumva yakadukorera siwakundeza gukunda Burundi kudusumbya, twebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cyacu, hanyuma mugabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashikiriza icegeranyo inama makuru y'ugu harimo n'umuhuza mukuru nyene no mediateur we perezida Museveni, yumvire yuko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi kugira tuvuye nk'akarere kananiwe Burundi tuzumva ibizavuye muri iyo nama n'icyo uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi yabanje kurabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015, sinzi ko mubyibuka kuva rero mu 2015 gushika mu 2018, ibiganiro bimara imyaka itatu bitarahera. Umva bidateye isoni n'ubwoba, kuko na bimwe vyarushangira vyatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva bucikukira, vyaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri uko batangura bishabisa n'ibirangira mugabo rero nk'ubu imyaka itatu murabe muri zuguru ibintu bidahera, urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka ni iteka ni mu Burundi.
Urakoze. Nawe bano mu byakira gute ibyo biganiro kuntu byarangiye?
Jewe uko biganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko igikorwa bamutumye asa nuko yari ya mu butumire yavuze ko bateza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2020 ku nyene byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere hari icyo mwakwita vore ya mbere yari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho Abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu. Hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi. Bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze bare tuganirira. Iby'i Burundi Abarundi baricaye hamwe Abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana ari ndo byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015 kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko biraba ubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere Abarundi inyinshi baradaratore inyinshi ibibazo bimwe bimwe. Ibyo rero byari biri bikiri hanze yaho bite Arusha nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya Abarundi kuko Abarundi byari bije kubasamaza gusuka Abarundi mbona ko bari bafashe inzira ari inzira mu byo bari baganiye ko gusa icyo natwari twizeye nuko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu icyo nokwita privari ku ibyo bintu ba Abarundi bo hagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira ngo bashore kubandanya buba ku Burundi aho Burundi bugeze. Je nibaza rero ko nkuko bayabivuze adosikiriza icyegeranyo hanyuma abo bakuru b'ibihugu bakazoraba icyo bashobora gushikiriza. Sino je mbona ko ata kintu cyafite ubwo bakirimwo ahubwo harimo umwizero yuko abo bakuru b'ibihugu bazahamagara abanyepolitiki bari hanze bagashobora gutaha kugira bitegurire amatora y'2020.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite. Ciza, uratwumva?
Ndabumva. Amahoro cyane.
Amahoro. Irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Neptune.
Uhamagaye uri he?
Ni Makamba.
Ufise kibazo canke icyumviro uterera?
Aya na ni icyumviro nterera.
Yego.
Ego uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye aho na Leta y'u Burundi itashoboye kubyitaba kuko twumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Kandi twumva yuko umuntu abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu. Ese batangazwa cyane n'ukuntu amakungu yasusinda ava aba bantu bakubise kudeta hako bashyira imbere y'ubutungane. Yarashaka guhinga ubu Leta igihe cyose izobibona yuko abo bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri ganiro yuko Leta icokita kuko baraswe gusesa amaraso menshi y'Abarundi hagiyeho birya bintu bizakuba igihugu nticyo kimaze kukimeza. Abatayigwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi hanyuma tubashimye tuzobatore. Murakoze cyane.
Murakoze. Dufise kandi naze uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Nazere ndi Bujumbura. Nazere ndi wabike.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Nk'ikibazo.
Yego.
Murabona tuko tufatiye kuri ibyo biganiro biherutse kuba Tanzania naho Leta y'Urundi kitaze duwe dufise ikibazo cyo tubaza abantu bari mu politiki gushyikira isaha ko atake ntuko baditse giko kirakogwa bo bitegura iki gukorera nk'abarundi bari sigaye mu gihugu kugira ngo izo njyane zihere hama twe icyo nsaba Leta nayo nk'intererano ni uko yobandanya ikora ku nyungu z'igihugu hama ntikore ku masantima yaba bari hanze badashaka ko igihugu gitera imbere. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko turavuga ku biganiro byarangiye byahuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo ishi umuryango w'ubumwe bw'u Buraya uheruka gufata yuko bandanye bihano bafatiye Burundi gushika mwaka uza itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2019. Ngaruke kuri Faustin, iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yo kubandanya ivyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki?
Bo ubwambere hoho ibyo by'imigenderanire y'Iburaya n'ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birafise ingene bitunganijwe, hari amakoro yasinywe haba mu makoro do Cotonou canke amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe. Igihe hari ingorane zije hagati mu migenderanire bijanye n'ibintu by'agati akazi na mushanga n'ibindi, ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka canke kiriya, birafite amateka abigenga. Rero hari igihe imigenderanire usanga itosekaye, hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ivyo gitegeza gushira mu ngiro. Ibyo rero bagenda bevariwa bukebuke mu biganiro bariko baragiriranira kugira bishobore kuva mu nzira. Ibyo rero si Burundi bimaze gushikira honye, hari n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo. Igihambaye ni uko ibyo biganiro bibaye bitari bigatora inyishu ushika uno munsi, yongera n'ibyo babituma bingira n'ibyo biguma gutyo. Urumva mu gihe iyo nzira nyene y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuza rigaruka mu Burundi, urumva muri ico gihe bikaba bitarahera. Bamwe nashobora kuti turafise impungenge kubera ibyo biganiro bitari kubiraza. Ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu, kuko urumva n'imigenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu navyo ikayifise amategeko bigira ku murya bya Korodo Cotonou. Mu gihe bitarava mu nzira rero intuze nitwe twangura ubwiza tukatavuga tuti none igihugu cacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nk'uko ibindi biriko biragenda. Nibaza rero ko ari ibintu vyama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera, n'ubundi baza bizohera naho bitaba bitaheze uno munsi. Kuko igihambaye n'uko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakiguru nugira na kahe canke kwivye umuteko, kuko urabona umuntu arabareza bitaba ngo ati wewe leta kumbure igihugu cyaba gifite impunzi hanze bakivuga abantu bahunze canke ibibazo by'agati akazi na muntu canke bya demokrasi n'ibiki, ati irabakigoro ugira kugira bize bitora inyishu. Ibyo rero nibazara yuko ari ibintu bigenda biraganirwa uko ariko biravansa, kuko igihugu cyose kiba carasinye carasiye bya cagiye muri amasezerano y'i Cotonou canke y'i Paris kiba cagifite ibyo ciyemeje kandi biranditse ABCD ibyo gikora n'ingene biza biraraba ko byagiye mu nzira. Aho rero nta wivuguruza cyane ngo gute bya byanditse ingene bitegeza kugenda. Hamwe kiragira nce ngaruka ko kuri ico ca gato ico cuwo segiskize mugenza tuko turagira ikiganiro avuga ngo yari taravuga ibiganiro byabira hagati mu gihugu, hari ibiganiro byaba hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushikiriza ingorane Burundi bufise. Ico gihe baragize akaraporo ro kanyuma k'ico gihe baravuga abanyagihugu bafise ibibazo bijanye n'ubutungane n'izakate akazi na muntu n'intwari bereye n'agashomeri. Sinzi ko kwao karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini ingisoke definitivi iboneke mugabo ujya arabirongoye Monseigneur Juste yarerekanye ibibazo abarundi bahanze. Ibyo rero bica bitogwa inyisho n'abanyepolitiki ko niba ari professionnel y'ivyo. Abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byufatigwa ko mugabo abanyepolitiki niba barongora igihugu niba niganye na kukirongora niba aja mu biganiro. Aho rero niho rero bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kajanye n'ibiganiro niho bakabisozera, kuko bari ibintu baba baratanguye. Hanyuma ikindi rero nuko icyo nasho cyo kuvuga ati warahije gushikiza avuga ati atabashaje gutembagaza ubutegetsi cyangwa nibiki, ibyo byari mu ngorane zadukanye nizo ngorane nyine z'indyane ziba zadutse. Umuntu aravuga ati ibi byashitse kubera mugabo nibaza iki kibazo cy'abategeza kuja mu biganiro cyari cyaratoriwe inyishu. Aho leta yavuga ati sino gukicana n'aba bari baragerageje bahuza bararonda, nico gituma umuhuza avuga ati je naragerageje, kuko aho leta yavuga ati abantu bashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo kumuri iyo mitahe batayifise. Nabo rero bari Arusha ntabari bakurikirana n'imitahe, n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abari yo bose nta mitahe bari bafise. Urumva bari kugira bwe bati bahe chance y'uko ibyo biganiro byogira ico bishitseko. En fait ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu y'ukuvuga ngo nakare ni twebwe inyungu y'abarundi, kuko twese dufise ibibazo. Impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko ari Burundi bufise nyinshi gusumba twese tumenye ko ikintu gifite impunzi nyinshi hanze. Ni bene wacu urumva tugeza kutaha nabo bagasura kazi bakuru akigihugu urumva nibazera yuko agahaze karacari wacu kubisaza ntutugeza kwaramwe tugatora inyishu
yego nawe Innocent yongingo yafashwe ni n'ubumwe bwa Buraya yuko bandanye ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki ni kihe mubona iyo ngiko yafatiye ko kugira ibandanye. Allo Innocent? Allo? Innocent twamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye.
Allo?
Yego uranyumva? Uranyumva Innocent?
Yego ndabumva.
Yego
ndabumva.
Yego nayimbajije namwe ico musho mwiyumvira ku iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Uburaya kubandanya ibihano wafatiye Burundi gushika mu mwakuza ico yoba yafatiye ko.
Deni baza yuko iyo ngingo ico yafatiye ko ni navuga ko ifise intumbero ya politiki. Sukubera yego nko kavuze Faustin ngo ari imigenderamire. Murazi amakore yagiye abahagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika. Narabikurikiranye cyane nibaza ko amakoro yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agacashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cyica Afrika n'ibyo bya vita reconditionnalité usanga bashiraho amakondisiyo menshi iyo basaba gufashanya murazi muri iki gihe ibyo bita fonds ya development européenne ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokrasi n'ibintu byerekeye agateka kazi na muntu ibyo rero babisimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ibyo bivuga ati ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afrika mugabo urabye abanyafrika nabo nta buhara narimo bafise kugira abagisigisho kubera iburayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bari ko bafata ibihano nk'ibyo kwama basaba gushira ku mareta cyane cyane yari amareta adashoboye gushira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashira amapression ku iyo leta kugira yemere n'ibyo itari kwemera aho inyungu za ikorera inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nico gituma mvuga ko ari intumbero ya politike u Burundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi ntibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga tu forme ya pression ku biganiro bo nyine basabye nibo basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye bibi Burundi abanyepolitike benshi bari ngaho ku butaka bw'i Buraya ari abo baguma bavugira baha amafinansima mu biriko birakorwa i Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamwe ibyovamwo byoba bije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu naco gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye i Burundi nahagira ngo akaraporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntiyari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'abanyepolitike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari izo ntumbe ari naco gituma n'imigambi iri kirabo no munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko n'ibindi bizokurikira bizobandanya bigendera ku iyo raporo je rero ibyo bihano babifata nibaza ko abarundi bitobatangaza ahubwo icyo novuga nuko gusa no bwira abanyepolitike bari hanze ko bokwikomagashi bakaraba igikuru ari abo bazungu bababwira bati mugira ibi n'ibi cyane igikuru ariko abarundi turabarindira ahubwo nimuze muduhe imigambi izo duteza imbere mu konti we mu kubaka igihugu cyacu
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Vianney uratwumva
ndabumva
irindi zina uhamagaye uri
Kishayo ndi mu Rusaka Zambia
ikibazo cyangwa intererano
Jehani ni nakibazo fise ni intererano baterera
yego
mubisanzwe twe turumviriza ibihe biraheze ni birebire bava bagiye mu biganiro noneho urumva ko bongereje n'ibihano ku Burundi aho twari twiteze ko bigiye kurangira ahubwo akabongeye kundi mwaka mwene igihugu ahanini abari abatavuga rumwe na leta bavuga ati bari kwarondera inyungu z'umwene gihugu leta nayo ikavuga kuri kiharanira inyungu z'umwene gihugu nyene ariko abo bene gihugu niyo basagirijwe n'ubukene none se bazoza gusubira kwikora ku bene gihugu gute ku bukene bubasagirije abashomeri ni benshi ubukene bwabaye ndashe icyo nosaba rero impande zose ni uko ubwa mbere boreka gushyira imbere inyungu zabo bagashyira imbere inyungu z'umwene gihugu mutoyo kuko byose biriko biraba mu gihugu abafata ingingo zitandukanye umuntu atangura kuba victime ni umunyagihugu mutoyi n'umwene gihugu mutoyi niwe atangura kugira ikibazo cyo cyose nosaba rero agiye nk'umurundi akunda igihugu nosaba ko izo mpande zibiri ahanini zokwicara hamwe ibibazo bibatandukanye bakabikura mu nzira hama natwe abanyagihugu bato bato tukaronka amahoro rego murakoze
tubise kandi eli uhamagaye urihe irindi zina
izina rindi nitwa Bitega
uhamagaye urihe
ndi Burundi Gitega
ego ufise ikibazo canke icyumviro
jewe icyumviro nagomba kuvuga nari nsomye kuri message mbona ngo amakungu yabandanije ibigo ufatira ibintu Burundi kandi twe Burundi twe turabanyagihugu hagenda umunyagihugu si niturukorera ntituri muri leta mugabo iyo bafashe ibihano twe ingaruka mbi ishika kuri twebwe jewe nagomba gusaba ko abo abanyepolitiki bene wacu bari hanze b'abarundi by'ukuri kuboreka kushyira agati kuguma bagira agati matare boza ngahe Burundi hama bakitegurira amatora mu Barundi bagendene wabo kugira ngo bazane imigambi twe tubashyikire nk'uko bazuba bazanye imigambi tuteze imbere nibyo nabona kabisa mu by'ukuri
murakoze
no amwe murakoze
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tukaba tuvuga ku ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya iherutse gufata ikubandanya ibihano yafatiye Burundi gushika mu kwezi kw'icumi tariki 31 mu mwaka uza w'2019 Faustin ibi bihano bibandanya nihe ngaruka bimaze kugira ni ingaruka izo bandanya kwibonekeza kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu
ibisanzwe ibijyanye n'imigenderanire y'igihugu bya Buraya n'ibihugu bya Afrika byafite ukuntu byanditse sinibaza rero amateka bigenga sinibaza yuko turiko turavuga na Inosa yumva ngo aratangaye ngo hari ibihugu bikomeye cyane bituye idore nta sanwa abiza ariko hari ibihugu biteye imbere n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere batwa n'imigenderanire bigiraniira n'ibyo byose by'imfashanyo biza ko hari ibihugu bikenera yuko bishikira uburyo bishobora kwiteza imbere bitarinze kuvunwa n'amadeni maremare y'umurengera ibyo n'ibintu rebe hari ingano two bigango tubiyinjore niko bimeze yihambaye nuko naba uri muri iyo bigendera bagenda barabati kubera ibihugu bya Afrika bigeze gutsinzikazwana n'intwaro zibiza karenganyo n'iki tusa harazi neza yuko ibyo bihugu bishobora gushyira icyo bifashije kugira igihugu bya Afrika bigere bitera imbere muri izo za demokrasi yari bishyashya kuva bironse ntayo kwikukira no kugira amasezerano y'Arusha ya mbere aboneke uwo ntarakuramubwira ibihugu bya Buraya byarafashe icyo gihe igihe hose hakiba amakude tamwino na nisisi kwa kuri babuya byarafasha kugira abarundi bagiye Arusha baganire sinzi ko kwita gihe baca bareka bati muri za 1996 ati abarundi ni mwimenye sinzi ko twari kugera aho tugeze uno munsi nibaza ko abantu reka kuza bagira n'inguga kuko igihugu kirafise kahise ngenda kirakura ni n'abandi nyine bagenda barafasha kijya gihe byaragize batutse baragenda baravuga bati ni muje mu biganiro y'Arusha mugire gute musubiye mu ntwaro rusange mugire iki nibaza ko ico byafashije rero kandi nta gihugu kiki cevuri wa kwisi ko muvaze clo igihugu ku yisi ni mondeliza tugu bira komunika birabaho nta gihugu gishobora kwiyugara na cyonyene ibyo rero kandi ama amikoro na y'Uburundi arazwi ntibuza kuyahindura uno munsi ugiye ukaraba ingene kuva mu 2005 canke naka kuva mu 1993 gushika mu 2005 ingene umwimbure warasubiye inyuma hafi 30% mu byegeranyo biruka gusohoka iwo mugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bihugu biri mucyo bitaba bayere bafashe Burundi kandi hari ko bari bafashije muri za CSRPN za CSRPD umbe nawe bitari byafite funte nko abantu bavyifuza mugabo rero n'ubu Burundi burafishakenera abantu babufasha niyo bwiugasoma muri budget sindi ko arabisomeye no sasanga yanditse ko muri budget kintu cambere bakenera ubu unyi ari mfashanye araza ndamwereke muri budget y'ubu unyi bakati no prefero les dons izo dons rero zifasha sinzi iyo zizova muri Afrika cyangwa zizova he zirafite zo tegeza kuva ari bihugu n'intuze yi bitegeza gufasha ibindi kugira ibyo by'ubutunzi bizamo inacho bituma n'ejo bundi giharanshijwe hatangujwe umugambi w'iterambere bavuga ko plan national development haravuze amafaranga akenewe ni menshi cyane miliyari 2020 imeriyadi 2020 y'amarundi n'amafaranga menshi cyane Burundi butegeza kwiyugurura mu migenderanire n'ibindi bihugu sibwo bwonyine rero nibaza rero yuko igihe ibyo bihano bibandanije ya mikoro vya bwa buryo bukenerwa bareza bagasubira hasi ugatusanga rero iterambere ko risubira inyuma ariko nta nkakaro k'amafaranga bakenewe no muri bije zaheruka wabona neza yuko hari igice kinini cyatuma u Burundi bugira bwiza muhatereza kwanza kuboneka imfashanyo ne nuko kuntu umuntu aronka nka credit kunyunga itavuna cyane bakurusha kubera ubutaragira igihe ushikira ico bita kuko di marche ni wafuza kwa kama deni kwa marche finance sanga zimbye cyane ibyo rero ni ibintu bigenda birakugwa bukebuke zero yuko twotegeza kumva yuko turi ku isi nk'abandi kandi su Burundi busa n'ibindi biriko biringa kandi bigera bikera imbere kandi bikurikiye bikiye muri izo nzira y'imigenderanire n'ibindi bihugu
ego
reka rero ibyo bihano ntibyari bikwiye kubandanya kandi uri na leta mu bibazo nyine utorera inyinshi ukavuga ati reka ngire icyo mpoze kugira bimwe n'ibiganiro bishobora kugira intumbe
yego reka tubaze inosa nawe
kugira icyo bitera bimufashe imbere
yego inosa nawe ibyo bihano ubona niyihe ngaruka bimaze kugira niyihe ngaruka ishobora kubandanya mu gihe bibandanije n'ikirehe leta yakora kugira bihave
njyewe nababariye nti ibi bihano hariho uburaye kubera buha imfashanyo Burundi kubera ari mere Tereza ubufasha kubera ati fasha bishaka kaba mutera imbere mu gihugu hariho ibyo bita solidarité entre les états kandi nshaka kwibutsa Foster ko ubwo burayi yo Union Europee narayikozemo ndazi nyene idecize zimwe zifata je nibaza yuko uburayi ndabimusubiriremo imfashanyo iyo ruko butanga imfashanyo buba bufise icyo burondera bavuga ati inyapa d'action sans intérêt mu gihe rero uvuga ngo nibyarusha barafashije ego barafashije igihe byariko biraba mbega igingora Burundi bakubita amakudeta bagira gute abafasha leta yari hariya kwita amakudeta kandi biracye muri demokarasi bari bantu bari abanyaburayi kubera bari bafise abantu babo bazi ko bari ku butegetsi babafasha igihe bada mu biganiro bagiye bazi ko bafite abantu babo mu gihe rero demokarasi maze gutsimba atari Burundi bakabona ko abantu babo batagifise gusubira kwishura no bwa nk'ideni bari bagize mu kontra yabo rimwe na rimwe bica bigorana ariko gituma bamwe basaka iminsi yose kubashyiraho no ku ngufu ya leta yarerekanye ko nabasaze gutembagaza ubutegetsi kenshi na kenshi bafashijwe n'abanyaburayi ibibazo turimwo abanyaburayi barafise mu ruhara nacyo gituma rero kubera bazi ko bataduhaye iyo mfashanyo bazi ko abarundi boca bamererwa nabi bazi ko abarundi batabasonza kubera bafise amafaranga ariyo nokwita ikigwanisho bafise twebwe nibaza ko leta y'Uburundi ishaka niki nibaza ko leta y'Uburundi ishaka yuko nayo mfashanyo yoza mugabikaza ari uko ari muri solidarite entre les états atakintu baje kubashira ko babwira ati mutaduhaye bidakozwe natwe ntisubira kuba bakumvikana mu iyo ntumbero abarundi rero ntibamba bavuga ati tuzokwama turonka imfashanyo ari uko tugizwa tuzobaye imfashanyo ari uko mutwemereye ko nk'ubutare bwanyu bujya tuzobaye imfashanyo ari uko twemereye ko umunyepolitike aza ku butegetsi tuzobaye imfashanyo ari uko ibibaye uko abarundi teza kubirengana abarundi bagashyiraho intwaro yabo nk'igihugu cyigenga maze bakagerageza kugirana imigenda n'ibindi bihugu mugabo ari kwa kuntu bavuga bati twebwe nk'uko bavuga ati ibihugu birangana bagafashanya bangana ahari ibihugu bikenye mugabo n'ibyo bidakenye bigavuga bati twebwe turafasha ibyo bikenye dara solidarite entre leta nicyo nshaka kuvuga naho kuza ngo bari kubashyiraho amakondisiyo kugira abarundi bagire iki tuzosanga ahubwo n'uburundi tubugurishije kubera abazungu babishatse
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Libera ntibashira kandi duteye akamo umwigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles. Libera uratwumva?
Ego chanda bumva ndaramukije batumire.
Ego.
Nibari ko kumubiriza.
Ego. Ufise ikibazo canke icyumviro terera kuri iki kiganiro?
Ni icyumviro nagomba guterera numvirije abo batumire numva.
Allo? Allo Libera?
Oui, ego ego.
Mubandanye?
Ego naiko mvuga nti ndafise icumba ni icumviro nagomba guterera numvirije abatumire nibazo byabajijwe uno munsi abarundi bifuza iki cyane cyane abarundi bacumukuye bagowe bashonje badashaka kuvuza abana neza kwigisha abana neza abarundi benshi bose bifuza amahoro n'umutekano bifuza kuronka uburyo bwo kwigisha abana babo bagatera imbere nk'umuzinga nk'uko abo bamwe bamwe muri abatumire banonze amashuri yifuza yuko
alo
ego yifuza yuko bashobora kuvuza abana bakabavuza neza bakaronka imiti bakaronka kubaho neza kubira rero ivyo biboneke abarundi bose baronka amahoro n'umutekano baronka uburyo bwo kubeshaho imiryango yabo nuko abo bariko bitwa ngo bariko baraganira bumva neza yuko hageze yuko yikwita gashi na cyane cyane leta kugira yo leta yumvirize abarundi bose amabi bagowe yumvirize amakunga hanura mpereye kuri Nations Unies murazi neza yuko Nations Unies yagerageje kwishoboye kose n'abari muri Conseil de Sécurité bakaza kabiri mu Burundi murazi neza yuko amakunga afasha ahemba abasoda bari muri za Somalia na Centrafrique ivyo byose rero leta irabirenga ko ubu ejo bundi ntibitabye ibiganiro berekanye yuko bagaye ako karere ka East African Community bagaye uwariko arafasha mu kapa ivyo rero byose bituma ayo makungu ivyo bihugu byose bigomba gufasha bitewe impuwe n'ingorane abarundi barimo nizara bashonje babo bagomba bifuza yuko ibihano bihava ariko rero ibyo bihano bishobora kuvaho kubera uko kudadaza k'ubutegetsi kubera uko kudadaza kutumviriza impanuro zitangwa ntimuze mutangare ibyo bihano babikomeje ejo barashobora guhagarika guhemba abo basoda bari muri za Somalia na Centrafrique ibyo rero bikazotuma bizana ingaruka mbi abarundi bazosonza abarundi bazokina bimwe biteye isoni uburundi buzosukwama buri inyuma y'ibindi bihugu byose
ego muheraheze
ego mu bukene murazi ko uno munsi uburundi buri mu bihugu bya nyuma bikinye ku isi ivyo rero bizotuma batikubisa gashi ngo bumvirize amakungu ngo bumvirize ibihugu bya Buraya inosa ariko aravuga bibuke neza yuko amahera atangwa n'abanyagihugu b'abanyaburaya bayatanga barafite rero uburenganzira kugu kontrola amareta ingene amahera yabo akoreshwa
murakoze
n'igihugu ntibazokemera yuko amahera aguma tangwa aja adakoreshwa neza ata ibya demokrasi atagatika ka muntu kubahirizwa
murakoze ari Libera ntibashira kandi ari i Brussels mu bubirigi tubise kandi Gordien uratwumva ego washaka kuduza ijwi allo
nganyuma
ego irindi zina nahuri uhamagaye urihe
ndimonde monara karuzi
ufise kibazo canke cyumvira uterera
ingame na inziga kabaza
ego
nago ndabye ubonya kwa first date ndewe wewe uri mu mashyira ngo ndahe n'inyungu za politike cyane urimo niko ndanyuzwa nko bunyene
ego reka bishure mu mishure first eh?
Yeah.
Fosa?
Sinumvise kibazo wonsubiriramo.
Ntumvise umenga abaza ko uri mu mashyira hamwe adaharanira inyungu za politiki.
Yego je niyo ndimo. Ni societe civile.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turiko tuvuga ku vyereke ibiganiro vyahuza abanyepolitike b'abarundi vyarangiye uno munsi yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya wo kubandanya ibihano bafatiye Burundi gushika mu mwaka uza 2019 muri cyo gihe kandi leta ya Burundi yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashira hamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi iyo ngingo ni ihengaruka ishobora kugira ku banyagihugu mu Burundi inosa
muramba badembere yo kwishura ku cyo kibazo mbanze bahari akantu mbanza gukorija kuri ibyo libera avuze leta y'u Burundi yigeze yanka kuja mu biganiro by'Arusha leta y'u Burundi yaravuze ko ifise ukwezi kuko kwezi turimo kwa rukwezi kwahariwe incungu z'u Burundi kandi iteza kubyubahiriza yaba byari bishoboka ko bofashe ukwezi gutaha kugira bashobore kwitabira ibiganiro nibaza ko aho ari karengera karimbi leta y'u Burundi kujya ntazi yavuze leta y'u Burundi yasabuje muri ibyo biganiro kandi yarayivuze kwa mbere hose kandi nibaza ko namwe abanyamahanga makuru aho kandi mwagashimikira koko u Burundi bwize bwa kujya muri ibyo biganiro bwasabye yuko ibiganiro byakoze by'inyuma kugira wibuke incungu z'u Burundi kandi babigiyemo araho muri opodisi arabahe nibaza ko nabo bafise ingene bubaha izo ncungu z'u Burundi ahubwo birantangaje kubona bace bashoboka bajayo ahubwo aho kuvuga ati aho bari gushyikira icyiyumviro cya leta kuko izo ncungu zize umugambi uri ku butegetsi canke leta harubwo niza abarundi bose hanyuma kw'ibyo nze kuca kibazo mu mbagije nibaza ko u Burundi bufise ingene butwagwa cyane cyane amategeko agenga ibyerekeye amashyirahamwe yo hanze inyana ateza gukora igihe rero u Burundi bubonye ko hariho akatagenda neza mu byerekeye ingene ayo mashyirahamwe akora u Burundi burafise ububasha bwitwaje amategeko bwo kubanza gusuzuma bugasubiramo ingene ayo mashyirahamwe ashobora gukora nicyo bituma basizeho intumbero bakurikije amategeko bakavuga bati ibi bikurikijwe nta kibazo muzoshobora kubandanya mukora ibyerekeye ingaruka mbi rero bishobora kugira nibaza ko mu ntumbero bakaba bari intumbero yo gukorera neza bene gihugu nibaza ko bakurikije amategeko y'igihugu atankeka ibintu bizobandanya bigenda neza mugabo igihe badakurikije amategeko y'igihugu ahubwo bazobandanya bariko basubiza inyuma u Burundi
yego nawe Faustin uyibona gute iyo ngingo yo guhagarika ivyo bikorwa vy'amashirahamwe y'abagira neza y'abanyamahanga akorera mu Burundi uri mu Burundi urabona kubanyagihugu ingaruka bishobora kugira ni iyihe
icyo ndavuga ko nuko turabibona ngaha ko turi mu gihugu ayo mashirahamwe arafite akamaro kanini cyane uravye ivyo yafasha mu banyagihugu uravye amahera ashobora kwinjira aciye muri iyo kanari nyene y'ayo mashirahamwe ibyo bashobora kugura ku masoko ingene bashorera hari utuserivisi dutandukanye mu gihugu hagati abakozi bakora abakorayo hariho ibijyanye ndetse n'abantu usanga bakora inyungu ugasanga bashorera ibintu muri ayo ma ONG ugasanga amara tax nayo batanga canke batanga mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yinjira kubera ayo ma ONG tavuze rero bamwe bantu aho niko usanga barafashwa ku mbuto ibitegwa ibitungwa iki kuko ni kanari bikora ibintu byinshi no guha inyungu abantu bato bato yarafite akamaro kanini cyane urumva n'umuntu twaravuga tuti naho hoba haragahaze naho baragahaze mu mategeko cyangwa ibyo ariko baravugana na leta baravuga ati yari kuba intumbero procedure abicishamo ku buryo bishobora n'ubwenda birakosorwa atakibaye kuko nta shyirahamwe ryari bwandikiwe ngo bavuga ati we wararenze aha cyangwa indi waharenze ati guverinoma n'umunsi we tukwagirije iki byafatiye muri kivunga bizira rimwe na rimwe kumbure ku buryo kubikurikirana bica bigorana kandi na cyane cyane bigafatwa n'urwego twabona yuko rufise karite yo kuba konsiritatifu kuko hari leta yakoranye uwo munsi nicyo gituma n'amakenga icyo gihe yarahari ugasa uti leta ubushikiranganji bukurikirana ku munsi hari kuba etide hakaba raporo bisaba ko cyose haraba raporo yo gushikiriza ati kuri izi n'izi ziyoene izi n'izi amakenga ari ngaha hama bikosora bakikosora ku bisanzwe twavuga tuti ibyo bifatiwe no muri kivuga bikabanza kugira ingaruka nyinshi uturaje bari akamara yarafise niho twatuvuze tuti biba bikozwe nabi kuko hari ingene byari gukugwa ku buryo hakiriwe haragira ico girinda gupfa cyanye ngo aho araba benefici zo service zayo ma ONG ngo birinde kubaruhisha kandi nabo nyene na leta yo mikoratari manini ku buryo uca avuga ati ngira subirize ibikorwa byose cyanke le service zahora zitangwa nayo mashyirahamwe yo hanze. Amashyirahamwe hanze yarantu kandi nubu arafasha zo kwa mahasahi arasahiriza leta mu migambi itari mike. Nibaza rero yuko atari kubideha twe twavuze tuvuga tuti akamaro kari kahari kandi procedure ingene vyagenze ne vyadutangaje naho kugira yuko leta rimwe rimwe ivuga ati hari ikintu kitakurikije amategeko bakayeza bakabiraba ibyo ni ibintu bisanzwe ntihambaye nuko umuntu amenye inyungu abarondera ku munyagihugu wiwe canke ku nyungu y'igihugu murakabanza karaba le consequence bino icyo umuntu ari kuri gukora cyose agikora abanje kuraba ingaruka gishobora kugira na cyane cyane ikintu kirafatwa ku rwego rw'igihugu.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Claver Sibomana araduteye akamu, uratwumva? Sibomana uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kabarole.
Aho ni he? Mu Burundi?
Ikivubu ukayanja.
Yego, ufise ikibazo canke icyumvira uterera? Yego ubaze cyane. Icyumviro?
Icyumviro cyane herere.
Yego.
Kubyerekeye aba bagiye mu biganiro ya Arusha.
Mubandanye? Ndabumva.
Abagiye ya Arusha mu biganiro. Ndabona barihute cyane kubera leta yabo dufitiriza yuko borindira tukava muri kukwezi kw'icumi kuko twaje muri iyi celebration twibuka iminsi mikuru y'abategetsi bacu harimwo wa haraniye ntahe kwikukira n'iya demokarasi mugabo bo batabihutira kujya mu biganiro byerekane neza yuko nk'ubundi bwacu babugurishije bayafite iyindi foro ntabwo bashaka ko ubundi batagufata nk'uko Uburundi arako gatoya kakiri muri kolonizasiyo aho byagenze neza kutika mu biganiro nta kutujya habonetse kubera iyo babo bubaha Uburundi ibyabo bikagenda neza. Ndabutse kuri ino ngingo nayo nde yo guhagarika amashyirahamwe amwe amwe ashobora kugira ibisabwa nabone tuvuge neza yo
turamutakaje ku murongo wa telefone. Sibomana Clave dufise kandi Jean Hakizimana, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rumonge.
Yego, ufise ikibazo cya intererano?
Ikibazo cya mbere ufise isanga intererano, murayumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ntanguye kuvuga ku kintu kijyanye n'ihagarika ry'amashyirahamwe yigenga yo nka ONG mu Burundi. Halo?
Ndabumva, mubandanye?
Yego, ni ukuri akamaramaza kadasanzwe kubona leta yirukana ama ONG kuko ama ONG arafasha cyane 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 abanyagihugu kandi ndetse nayo na leta nayo izagukira akoro nka cyane cyane amahera y'amazofisi rero leta yikwiye kwikubita agashi kugira ngo isubirire ire kuri aya mashyirahamwe. Urayumva?
Ndabumva.
Yego, iyo ni intererano nagomba gushyikiriza. Ikindi nacyo nagomba gushyikiriza ni ikintu kijyanye n'ibiganiro. Halo?
Yego, mushyikirize. Ndabumva, mubandanye?
Yego, bijyanye n'ibiganiro ahanini twatangaje cyane no kubona leta idashobora kwitaba ibiganiro kandi turabye igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe. Rero twasaba leta yuko yoshobora kwikubita hagati hanyuma ikajya mu biganiro.
Murakoze, turabashimiye.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibi biganiro birangiye i Arusha, leta itari yitavye. Umuhuza akabavuze ko arangije igikorwa ciwe gushika ubu umuntu akabazi atazi neza intambwe izokurikira mu gihe Burundi buri ko bwitegurira amatora mu mwaka w'2022 ibyo bibazo bitavuye mu nzira amatora akaba ibyo bibazo bivuye mu nzira by'abanyepolitike ndimubona ko hari ibibazo ibyo bibazo bikiriho ko bizotera ingorane amatora ntabe nkuko yari yitezwe ibibazo byari bihari hagati impande zose za politike bivuye mu nzira inosa
Jenny bada yuko ata bibazo byotera cyane cyane mu gihe abarundi bonyene bumva ko aya matora ashaka kuba ibibazo byoba igihe hariho abantu bavuga bati twebwe aya matora aba bantu twari dukigikiye batajemo turayatoba mugabo rero nibaza ko Uburundi bwamaze kwerekana yuko ijambo arajya barundi bene gihugu anacyo gituma yavuze iti twebwe kubona ko abanyaburayi bazana icyo kigwanisho cyabo ngo bataduhaye amafaranga ngo badatanze amafaranga amatora ashobora kubaho neza hanyuma abarundi bakaba bagiye hamwe mu ntumbero yo gutwara igihugu mu nzira babona ariyo yakwikukira bakavuga bati twebwe ubu tugiye gushyira hamwe ingufu dufise terere turondera amafaranga amatora abari twe tuzoyategura nibaza ko mu izo ntumwe ntumbero mbona ko atatanyeka n'imwe amatora azogenda neza kandi burya Uburundi burafise icyo nokwita resentiment politique juridique meme n'izindi zerekana ko Uburundi butegerezwa gukingwa n'abanyagihugu Uburundi n'abanyagihugu reka nabo bayemwo bose bateza gukingirwa reka n'ibyo bari kubara ko bateza gukingirwa nicyo gituma rero mvuga nti abo banyepolitike bari hanze nkuko babisabye mu rupapuro rw'inzira ariyo federutiye mu Kayanza bakabivuga nika n'umunanye cyubaye umukuru w'igihugu agasemera akavuga ati nibaze abo abana b'Urundi baze twubake igihugu cyacu nibaza ko igikuru ari uko bota bakifatanya n'abandi bakaza kwitegura aya matora hanyuma ari byo bafise abashyikiriza Abarundi babona ko byogira akamaro gusumba ibyo umugambwe uri ku butegetsi ufise bazobatore babaha amajwi mugabo bareke kuza biyumvira yuko abakungu ariyo azoza kubategurira amatora y'2022 nibaza ko Abarundi bayitegurira kandi babandanya bayitegurira n'ibyo biganiro byari kuba byari kugira gusa byo bizana karusho muri yo kwitegurira ayo matora ibisigaye nabyo nibaza ko Burundi bufite inzego zo gukingira Abarundi n'Uburundi kana bamwe bose kugira nagire ingorane zose zira kuba nk'izabaye mu 2025
murakoze ku mirongo ya telefone dufisa kandi nitunga urutwumva
niko ndavumva cyane
irindi zina naho uhamagaye
nitunga abiri kashije
uri mu Burundi?
Yego ndi mu Burundi neza mu ntara ya Rutana.
Yego unyarutse ufise ikibazo cyangwa icyumviro unyarutse?
Iki cyo nterera kuri ibyo biganiro byari ko bibera hariya mu gihugu cya Tanzania.
Yego.
Ni kuvuga icyo nterera nuko bwa mbere na mbere ibiganiro nta nzira nziza tubona biko biradushikana ko nk'uko bamwe bamaze kugenda babishyikiriza. Ni kuvuga yuko umuti baruhari mbona nka jewe nuko abarundi bwabo niyo bayokeye kwitonganiriza ibyo mu Burundi nyene akujya yuko abegamiye iruhande rwa leta bagiye babisaba yuko byoja bibera mu Burundi benshi uravye majoritaire maniho bahagaze nyene kugira ngo abinjemo bose imbere na bene gihugu basubasha bagushika nk'iyarusha bashobore nko kwishyikira mu ibyo biganiro kugira ngo bumvirize aha yabo naye ibindi bisigaye nuko kubona barasibye bajyanye politike bo mu Burundi bakaba bari babimenyesheje umuhuza nuko yari kubatahura nuko bari bamaze gushinga ijambo yuko bari mu kigandaro byari kuba bifite ishingiro abarundi ubwabo batahura umuhuza akunguruza ko yasanga bari bavuganye ariko ndiko ndabineguranaho kandi ndabona yuko atamuturama ushobora kuzivuye hanze kumbo z'uko barya abantu bari basomye igitariste bari bitirirwa yuko aribo bagiyapfuke iryapfuke rero birabonekana yuko bajya muri leta babiyamirije baravuga bati oya twe ntidushobora kwishyarana n'abo bantu baba bameze twene isigura yuko n'ubundi ku by'amatora amakenga wewe turayabona twe abanyagihugu mugabo ahubwo buza bagasaba ikigongo nk'uko leta yabishyikiriza barya bari hanze bagahaza gusaba ikigongo kugira ngo batira dutegurira amatora meze neza hamwe naba bo muri leta y'Uburundi basanzwe bari mu Burundi nyine nuko rero je nabibona ikiyumviro cy'iwanjye cyasa nicyo nibaze nibaze basaba ikigongo nuko
bakoze
rino nta yindi nzira mbona yoshika n'amakungu yo y'amakungu yo bya politiki y'Uburundi bayibonera kure nabo nyine yaba nabo nyine baza mu Burundi bakabona neza ngene umutekano w'ubuhari kumbure ngira ngo ibicyo ba bikebuye
ko aba makungu
yego murakoze cyane
murakoze dufise kandi ngenda ku mana uratwumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
Rafael hamwe ndingozi
yego ufise icyumviro ikibazo
boze n'umwe ufise icyumviro gitoya naterera kujyanye n'isti wase mbona turi mu Burundi
yego
Ndiko ndaraba ibiganiro abona byabaye byinshi duhereye muri kahise nubwo atamyaka myinshi mfise nagiye ndaraba ntumviriza ndabona ko ibiganiro rimwe na rimwe arivyo bishika mvuga ku muti ubukenewe ufasha abanyagihugu abene Burundi rero kacuraba comportement navuga leta ibarerekanye muri ibiganiro byo kurangiza umuhuza ariko araduhuza ndabona ko umengo frema leta nayo ariko nitaje twayemo neza ariko mugabo nibaza yuko twobandanya dushize hamwe twese tugakunda Burundi nkuko bamwe bakunda kubivuga ku Burundi n'ubwa twese turabusangi malgré ke hariho abavyitwayemo ukuna kuri muri 2015 yahise wase politiki twese twabona ariko rero je mbona n'ubu nyabona bari bakwiye kora ukuntu twokwicara hamwe abo vyega bagashyikiriza umuti w'ibibazo biba bihari kuko nta yindi nzira yovamo atari kwicarana kugira abayage uko irevure yuko ku mpande zombi badashyigikiye leta cyangwa na leta hari ibitagenda neza
yego
nuvuga ku mpande zombi hariho abakoze ibintu biriya ariko nyinshi iboneka muti uboneka nuko bakwicarana bakayaga kuko arabye nk'amatora ya 2020 bamwe bakiri hanze y'igihugu ni ukuvuga nubundi umuti uzoguma utaboneka bamwe bazaguma bitwaza ati leta ntayishyizemo ingufu leta
murakozekana
n'abategereye kuke
yego
ikiza ge niko mbona bokwicarana leta ikagira ibyihevu hama n'abandi bakavuga ngo na leta bakagira nabo ibyo baheze kugira ngo turonke umuti utarama
umuntu urakoze turagushimiye Radio Sud America mu kurangiza hasigaye akanya ya gatoyi nashaka mbaze Faustin ufatiye ku kugenda ibiganiro byagenze byarangiye yarusha ni nakahe kazoza k'ivyo biganiro ubona hagati y'abanyepolitike mu Burundi muri make
Nire nibaza kumbura yuko atawo hebura kuko neje bundi mu 2017 mu 12 bari bice baramaranirwa ibiringira no kutamenya nagira nsubire mpumuca barundi muri muri 2017 umwaka uheze baramaze ingizi biri hari yarusha ariho turi baraganira bamwe bose barashikiza aho bahagaze umuhuza aratora senteze y'ibyo bateza kuganira ko n'ibyo bumvikanye ko n'ibigisigaranye ingorane hanyuma baravuga bati ibire bigisigaranye ingorane n'ibyo mugiye kuzosha mwicarira aho ishyiriye inama bakuru b'ihugu ku buryo bikana ku matora y'2020 neza leta nayo iravuga ati ego tuganira iby'amatora y'2020 ok uburyo biganiro zindi byagira bibe byari ibiganiro bikurikira nyine byaheruka ntitubona n'ingene byaba byarana sishoboye kutaba kuko byari nk'ibyanyuma na leta bwacu tuzobyitaba biba ari nk'ibyanyuma nyiranyimba ari kumbure bavuga bati inama bakuru b'ibihugu niyakorana babahaye raporo ngira kumbure izogira itume ko iyo yindi sesiyo kumbure iyo sesiyo nibayituma ko ntizo ari muri kwa kwezi bavuga bati kwari ukwezi kw'ikiganiro mugabo icyo nagira mbwije no kuyo
muri make cyane ko nashaka mbaze na inosa kuturangize make cyane
icyo nagira mvuge gatoyi ni uko navuga no nizo nshungu tuvuga zaharanira demokarasi n'intwari ibereye n'uburongozi bwiza igihe rero byadutosekaranye sinumva yuko kuja kwicara hamwe ahubwo mbere mukiba
reka tubaze
genda kugira ayo mahoro bayaronderera Burundi
umwanya uraheze umwanya uraheze
ni n'amajambo meza zijya nshungu zamaze duko ziradushikiriza bayiyumvire asubira bubake bashire kuza barubaka igihugu
reka inosa nawe muri make mu ijambo rimwe yego mu ijambo rimwe inosa asigaye nk'imisegonda 15
mu ijambo rimwe nibaza ko ibiganiro byane biriho mu Burundi mu banyepolitike ya Burundi nibaza ko nubu
bazobana nyabaganira mugabo ico nshaka kuvuga nuko batobana nyabaganira hariho hariho pression ibariko abarundi nibaganire nk'abarundi hagati yabo atabantu bo hanze bariko bagiramwo basaba kwabwira ibi nibi
murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri sisanga tubariko tubashikiriza Faustin Ndikumana yobo yishira hamwe Parsem na Innocent Bano muhinga mu vya politique twariko tuganira ku vyerekeye ibiganiro vyarangiye arusha vy'abanye politique n'ibihano umuryango w'ibihugu vy'Iburaya wafatiye Uburundi vyabandanije gushika mu mwaka uza dushimiye rero mwese mwaduteza amatwi abaduteye akamaro kabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro kuri radio y'Ijwi ry'Amerika mugira ibihe vyiza
Du shimire fidele.